Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri uyu mwanya hano muri studio ya gatanu ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Yongabo nanje ndabaramukije.
Nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu 31 mu mpera z'icyumweru gishize muri leta ya Texas na Ohio inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, inzego z'umutekano za Amerika zemeje bwa mbere ko ari iterabwoba ry'imbere mu gihugu.
Iterabwoba rirakomeye kandi riva ku buri ko yabaza mu byerekeye politiki. Bamwe bashobora guca bavuga yuko ari cyane cyane abazungu babitera.
Uwo ni Professor Atanasi Gahungu wigisha muri kaminuza yitwa Chicago State University muri leta zunze ubumwe za Amerika, avuga kuri ubwo bwicanyi. Abantu 42 basize ubuzima mu gitero cy'indege cyagabwe mu mujyi wa Majyepfo ya Libya, ababarirwa muri 40 barakomereka.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kuwa mbere ko Abanyamerika bategerezwa kwiyamiriza urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba, hamwe no kutihanganira abo mudasangiye ibyiyumviro.
Urukiko rwa Nigeria uyu munsi kuwa mbere rwemeze uko umuyobozi w'abashyite Ibrahim Zakzaki n'umugore we Zena Ibrahim bajya kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, barafunze kuva batawe muri yombi mu kwezi kwa 12 umwaka 2015.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Misiri bwamenyesheje ko abantu 19 bapfuye, abandi 30 barakomereka igihe imodoka yari ica mu nzira atari yo ya sekana n'izi modoka zitatu hagati ku murwa mukuru Cairo. Izi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere turazigaruka ku mukanya gato. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ido ni doge makuru yo hirya no hino tubafitiye duhere ngaha muri Amerika, aho perezida waho Donald Trump yatangaje uno munsi kuwa mbere ko Abanyamerika bategerezwa kwiyamiriza urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba, hamwe no kutihanganira abo mudasangiye ibyiyumviro. Ivyo ni nyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu 31 mu gitero cabereye muri leta zibiri Texas na Ohio. Abategetsi bavuga ko bisa n'uko ico caha gifatiye ku rwango rw'abo mudasangiye ibara ry'urukoba. Perezida wa Amerika Donald Trump ntiyavuze ku vyagirizo vy'uko amajambo yiwe avuga n'ababimukira n'amajambo afatiye ku ibara ry'urukoba vyo babyagize uruhara kukwiyongera kw'ivyaha vyo rwanko rufatiye ku ibara ry'urukoba muri Amerika. Perezida Trump yavuze ko ivyo vyiyumviro bigayitse bitegerezwa kuzimanganya, atangaje ko rwanko atakibanza rufise muri Amerika kandi ko ikibi kirandura imitima y'abantu. Ku munsi wa gatandatu umuntu yitwaje ibigwanisho yishe abantu 22 mu kibanza abantu basumiramwo ibintu ca Walmart mu gisagara ca El Paso muri leta ya Texas. Ubwo bwicanyi buvugwa ko cari cagifatiye ku rwango rwa mudasangiye ibara ry'urukoba. Amasaha 13 nyuma yaho uwundi muntu yitwaje ibigwanisho yishe abantu 9 mu gisagara ca Dayton muri leta ya Ohio, abandi bantu batari bake barakomeretse muri ivyo bitero vyombi. Perezida wa Amerika Donald Trump yategetse ubushikiranganji bujejwe ubutungane muri Amerika gutohoza iterabwoba rikozwe n'Abanyamerika bari hagati mu gihugu. Savye ko hashigwaho itegeko rituma abakoze ivyaha bifatiye ku rwango n'ubwicanyi bw'ikivunge bahabwa igihano c'urupfu.
Ahandi havugwa abantu bapfuye ni muri Libya, abantu 42 barishwe, abandi babarirwa muri 40 barakomereka mu gitero cy'indege cyagabwe ku mujyi wa Majyepfo ya Libya. Umutegetsi wo muri ako karere muri guverinoma yemewe na ONU yabivuze uyu munsi kuwa mbere. Iyo guverinoma yareze abasirikare bayobowe na Khalifa Haftar kuba aribo bagabye igitero cy'ejo ku cyumweru mu mujyi wa Morzouk. Uwo mukwabo watwaye ubuzima bw'abantu 42, abandi 60 barakomeretse, 30 bamerewe nabi. Ibrahim Omar, umutegetsi muri komine, yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Guverinoma ya Libya yemewe na ONU ku rubuga rwayo rwa Facebook yamaganye icyo gitero cyitiriwe ingabo za Haftar. Haftari wafashe igice cy'amajyepfo ya Libya mu ntangiriro z'uyu mwaka yarwanye urugamba kuva mu kwezi kwa kane ashaka gukura ingabo za guverinoma mu murwa mukuru Tripoli. Imirwano imaze guhagarara ku butaka, impande zombi zakajije ibitero byazo byo mu kirere zikoresheje indege z'intambara hamwe na za drone.
Naho ifaranga ry'Ubushinwa yuan ryatakaje agaciro no munsi wa mbere ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka 11, ivyo ni nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump agabishije guzoshira amatagisi mashasha ku rugero rw'ibice 10% ku bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi amajana 3 y'amadolari bivuye mu gihugu cy'Ubushinwa biza muri Amerika ku itariki imwe ukwezi kw'icyenda. Abitegereza ibintu biteze ko gutakaza agaciro k'ifaranga rya yuan bizokongereza icyuka kibi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bavuga ko kugabanuka kw'ingufu kw'ifaranga rya yuan bituma ibidandazwa Ubushinwa bushorera hanze bizimbuka kurushiriza, ibyo bikaba bigeramira ibihugu byo mu mahanga bihiganwa na Amerika, bikongereza umusesekara mu by'ubudandaji n'igihugu w'igihugu cy'Ubushinwa. Banki Nkuru y'Ubushinwa yagiriza ukwiyugarana kwa Amerika ku bijyanye n'ubudandazi n'ubudandaji kwitakaza ry'agaciro k'ifaranga rya yuan. Biteganyijwe ko intambara y'ubudandaji hagati y'Ubushinwa na Amerika itera yiyongera. Abitegereza ibintu bavuga ko ivyo bizogira ingaruka ku ifaranga rya yuan muntu arigereranije n'idolari. Bavuga ko igabanuka ry'agaciro rya yuan n'iterambere n'intambara y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa bifitaniye isano.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika arakomeje. Urukiko rwa Nigeria uyu munsi kuwa mbere rwemeye ingwate y'umuyobozi w'abashiyite n'umugore we kugira ngo babashe gufata indege bajyana kwivuza mu Buhinde. Ni igikorwa bivuga ko gishobora gukuraho umwuka mubi wadutse ubwo itsinda ayoboye riciwe nyuma y'imyigaragambyo yatembesheje imivu y'amaraso. Ibrahim Zakzaki washinze muvoma ya kisilamu ikikiye Iran muri Nigeria izwi nka IMN mu magambo ahinnye y'Icyongereza ari mu maboko y'abashinzwe umutekano hamwe n'umugore we zina Ibrahim kuva batabwa muri yombi mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Umucamanza mu mujyi wa Kaduna majyaruguru ya Nigeria yategetse ko Zakzaki hajyanwa mu gihugu cy'Ubuhinde kwitabwaho n'abaganga ku buryo bukwiye. Avoka umwunganira mategeko Femi Falala yabitangarije ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Undi wo mu itsinda rimwunganira yavuze ko n'umugore we yemerewe kujya kwivuriza hanze y'igihugu.
Ubushikiranganji bujejwe magara y'abantu bw'igihugu cya Misiri bwamenyesheje ko abantu 19 bapfuye, abandi 30 barakomereka igihe imodoka irikica mu nzira itariyo isekana n'izindi modoka zitatu hagati ku mugwa mukuru Cairo. Ubusekana kuri izo modoka byatumye zaka umuriro. Imodoka ziriko zaka umuriro zashobora kuboneka ku ibarabara iyo mpanuka yabereye ko mu gihe abantu barengana bariko bagerageza gutabara abakomeretse baje kwitohoza baraje habereye iyo mpanuka mu gihe hari abapolisi benshi. Umushikiriza manza mukuru w'igihugu cya Misiri ariko aratohoza iyo mpanuka.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na ONU byamaganye umutwa wa leta ya kisilamu wigambye igitero cya bombe ku modoka ya minibus yari itwaye abanyamakuru b'abanyamwuga muri Afghanistan. Abategetsi mu gihugu bavuze ko bus yari itwaye abakozi ba televiziyo yigenga Khurshide Ikabur ejo ku cyumweru ubwo bombe yatezwe mu modoka yaturikaga. Icyo gisasu cyahitanye abantu bigenderaga babiri kandi cyakomerekeje abakozi 3 bo ku cyicaro gikuru cya sitasiyo ya televiziyo yo mu murwa mukuru. Ambasaderi wa Amerika muri Afghanistan John Bass ku rubuga rwa Twitter uyu munsi kuwa mbere yamaganye icyo gitero kandi ageza ubutumwa bwo kwifatanya mu kababaro ku miryango yabuze abayo. Yavuze ko igitero ku basivili no ku bitangazamakuru nta mpamvu yacyo. Yasabye impande zose kwibanda ku mahoro no kureba ibihe biri imbere ku gihugu cya Afghanistan. Murindi tangazo intumwa za ONU mu gihugu cya Afghanistan zamaganye icyo gitero. Umutwa wa leta ya kisilamu wavuze mu itangazo ryawo ku ishami ryawo mu karere mu ntara ya Khorasan ari ryo ryacuze umugambi w'urugomo.
Mwarana ya kumbiriza radio Ijwi ry'Amerika risamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru ya makarere kibiyaga binini cyohere mu Rwanda ikigali yakoraniye inama y'iminsi ibiri y'uguteza imbere uburimyi muri Afrika kurondera kugana ibihugu bya Afrika byo kwihaza mu biribwa food security mu rurimi rw'icyongereza hamwe no kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi yitabwe n'abashikiranganje b'uburimyi baturuka mu bihugu birenga 30 abahinga n'amashirahamwe mpuzamakungu yitaho uburimyi inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
Abashikiranganje bajejwe uburimyi n'ubworozi abahinga n'abashakashatsi muri ico gisata amashami mpuzamakungu yitaho uburimyi nka FAO iba nk'isi yose n'abandi baturutse mu bihugu birenga 30 bya Afrika barahuriza hamwe ku mwimbo w'uburimyi ugenda ugabanuka uko mwaka utashe cane cane mu myaka 3 iheze mu bihugu bitandukanye bya Afrika kuri bo ibyo bituma indwara zituruka ku gufungura nabi ukugwingira mu bana ubukene n'inzara bibangamira abanyagihugu muri rusangi mu rugo rwego Gerardine Mukeshimana umushikiranganje w'u Rwanda ajeje uburimye n'ubworozi avuga ko ari bice by'uturere tubiri mu Rwanda ubu birangwamwo ico kibazo c'inzara
bitewe nuko uko ibihe bigenda bihindagurika haba mapfa haba imyuzure ndetse nibibazo by'intambara tugenda twumva hirya no hino muri Afrika mu myaka hafi itatu ishize bigenda bigaragara yuko ibijyanye no kwihaza mu biribwa mu bihugu byinshi bya Afrika bigenda bisubira inyuma bita umurongo waho byari bigeze cyane cyane bitewe nuko imihindagurikire y'igihe y'ibihe irimo irihuta abaturage bacu bakaba batabasha kwihutana nabyo kugira ngo babashe guhangana nabyo ubu ngubu tuvugana urebye igihugu cyose gihagaze neza kereka imirenge itatu yo muri Kayonza n'indi mirenge itatu yo muri Bugesera ariko nawo nta kibazo gikomeye gihari kuko nkuko mubizi leta ihorana ikigega ihorana ibigega byo gufasha abaturage bacu igihe bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ubundi muri rusange nta kibazo dufite urebye usibye aho ngaho mu mirenge ya Bugesera itatu ya Bugesera n'itatu ya Kayonza
abatuye muri iyo mirenge babwije ujya Amerika kundi uheze aho iyo nzara ibagejeje ubu bariko bahabwa imfashanyo y'ibiribwa yamara ntibashima ingene iriko iratangwa
izuba ryaravuye pe nge nakoze umushinga wo guhinga ndarumbye sharumba ijana n'ejo 20 ibishyimbo yari inguzanyo urumva ko ngiye guterezwa cyamunara bitewe n'ikinizuba ko muri gusanyo ngiye akamabuye urashonje pe harimo n'udafite n'icyo arya kanya abwirwa kandi ari munaburara kubera icyo kibazo
n'inzara itumereye nabi
uyu mwaka rwose twararumbije ikamabuye ikamabuye muri uyu murenge abantu bararumbije rwose nta kintu bigeze babona
ko umuntu ukoresha ikibazo cy'isuka we abayeho nabi
abantu bahinga si bakeza urahinga ugahera kuko wagahinze nararumbije nabuze ibishyimbo kubera izuba
ahubwo leta nayo nyine yareba ukundi kuntu tugendereza yazanye imfashanyo izifashisha abantu bakeye abantu bafashe bahe ibyo kurya bahe ibigori abafite imyumbati babahe ibishyimbo
harimo abahe ibyo kurya iyo risitira soka noneho abandi batahawe no urumva nta cyari kibazo byari rwaserera bashaka ngo bihagarike
ikigega mpuzamakungu citaho uburimyi Fonds International pour le Développement Agricole FIDA mu mfonyafunyo y'igifaransa kibona ko kugira inzara igabanuke abarimyi bimbure ibisho barakubatunga baronke n'ibyo bashobora ku isoko amareta ubwa mbere ari yabwirizwa kubigiramo uruhara Gilbert Hongbo atwara FIDA
il y a plusieurs façons aussi d'augmenter la productivité la lutte contre la question de pertes l'incapacité
ati arubyo bwinshi bwo kugwiza umwimbo nko kugwanya umwimbo uborera mu mirima canke abarimye bakaguhomba mu rugendo rwo kuva bimboye gushika bashikanwa umwimbo ku isoko kugwiza amasoko kandi kugiciro ciza kubigisha kurima kijambere aho kurima ibyo bajya gusa ahubwo bagashora no mu mahinguriro n'ibindi twebwe nka FIDA twashize amafaranga ringi miliyoni 55 z'amadolari ya Amerika muri ico gisata mu Rwanda yamara turemera ko adakwiye kugira ngo inzara ihere abagwiza tunga babwirizwa nabo gushira imitahe muri ico gisata hanyuma n'andi mashirahamwe mpuzamakungu agafasha kuko kugwanya inzara bisaba uburyo bwinshi imiliyaridi n'imiliyaridi y'amafaranga
que ça demande des milliards et des milliards d'investissements sur une base annuelle.
Intumwa y'ubumwe bwa Afrika ivuga ko haheze imyaka itari mike ibihugu byemeje kugira ico bikoze kugira ngo bigwanye inzara n'ingwara zituruka kuri yo yamara ko n'ubu impingi kiri ndende yemeza ko hari naho biboneka ko atagushaka kwa politike kurimwo bikaboneka ko igisata c'uburimyi atanguvu zishigwamwo ati nyabuna tuve mu majambo tuje mu bikorwa biboneka ashimangira cane cane amasezerano y'amaputo yo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ay'ibihugu byose bya Afurika byiyemeje ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bizaba byaranduranye n'imizi inzara biciye mu gushira uburyo buhagije mu gisata c'uburimyi. Iyi nama izomara iminsi ibiri. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Karaveri niyo nkuru urakoze. Ihindagurika ry'ibihe rizagira ingaruka mbi ku bihugu byinshi bya Afurika kuruta uko byari byitezwe. Mu cyegeranyo gishya cyashyizwe ahagaragara, abashakashatsi baravuga ko uko umubare w'abaturage ugenda wiyongera ari nako benshi muri bo bazahura n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu myaka iri imbere. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Henry Ridwell, yasemuwe na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Mu karere ka Farana muri Gine mu burengerazuba bwa Afurika barimo barahinga bitegura gutera. Ubusanzwe iki ni gihe cy'imvura ariko nta itutumba mu bicu. Abahinzi b'umuceri nka Kurare Mohamed baratinya ko hazaba amapfa.
Ihinduka ry'ibihe byatumye imvura iba nkeya ku buryo nta n'ikigo. Biratugora guhinga, ntitukibasha gutera umuceri kubera ko nta mvura.
Icyegeranyo cy'ibiro by'Ubwongereza bishinzwe imihindukire y'ikirere na kaminuza ya Leeds biratanga integuza bivuga ko imihindukire y'ibihe iterwa n'itwikwa ry'ibitanga ngufu rishobora kuzateza impagarara muri Afurika ikazugarizwa n'amapfa n'imyuzure.
N'ubwa mbere twari dukoresheje igishushanyo kigaragaza buri kanya kimeze nk'icyo twari dusanzwe dukoresha duteganya imihindagurikire y'ibihe. Icyo gishushanyo rero gituma dushobora kubona imihindagurikire y'ibihe ku buryo bugaragara neza. Ubu buryo budufasha kubona uko ibihe bishobora kuzahinduka nabi muri Afurika.
Icyegeranyo kivuga ko imyuzure n'ubutaka butengurwa nka hano muri Uganda umwaka ushize yahitanye abantu benshi biziyongera.
Twasanze bene iyo myuzure ubusanzwe yabonekaga rimwe mu myaka mirongo itatu ishobora kuzajya iboneka rimwe mu myaka itatu cyangwa ine mu bihe biri imbere. Ku byerekeye imvura muri Afurika hose ibintu bizahinduka, naho ku byerekeye izuba n'amapfa hazibasirwa cyane uturere twa Afurika yo hagati na Afurika y'Uburengerazuba.
Ikigo mpuzamahanga gishinzwe imihindukire y'ibihe cyatangaje ko ukwezi kwa karindwi umwaka kwari gukabije gushyuha mu isi yose kurusha uko bitigeze bibaho mbere. Abashakashatsi n'abahanga bakaba bahamya ko abatuye Afurika aribo bazibasirwa ku buryo bukomeye n'ingaruka z'imihindukire y'ibihe mu myaka myinshi iri imbere kubera kutagira uburyo bwo guhangana nazo.
Arakoze rero Veniste Nshimiyimana kuri inkuru. Tukomeze tubagezaho izindi nkuru, noneho twerekeza ku rwego rw'ubuzima. Mu gihe inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zikomeje kuburira abaturage kudakorera ingendo mu bice bya Kongo bivugwamo icyorezo cya Ebola, abategetsi mu karere ka Rusizi barasaba abaturiye imipaka n'icyo gihugu cy'abaturanyi gukoresha imipaka n'ibyambu bizwi mu rwego rwo gufasha gukumira Ebola kugira ngo itagera mu Rwanda. Ni mu bukangurambaga bakomeje gukorera mu mirenge yose y'ako karere ihana imbibi na Kongo. Umunyamakuru wacu Temistoke Mutizima yaduteguriye iyi nkuru.
Nizi ya shizara wali bari kuhichekwa wano haku uja mubirafu. Mubirafu asiru wale watu. Kwa mwahinga alu haku uja kubirafu mrahinga.
Uwoni bwana Emmanuel Isigaye, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage mu karere ka Rusizi, araburira abatuye mu mirenge ya Nkombo na Nkanka ku migenderanire yabo n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera icyorezo cya Ebola kivugwa mu bice by'icyo gihugu.
Twagiye dushyiraho ibyambu byangombwa byo kwandikiraho na hano hepfo ndakihabona aho umuntu anyura bakabanza bakamusuzuma.
Ubwo bukangurambaga bugamije gukumira Ebola, inzego z'akarere ka Rusizi zirabukorera ahanini ku byambu bitari imipaka bikoreshwa cyane mu buhahirane hagati y'abatuye aka karere n'abanyekongo. Izo nzego ziragaragaza ko kugeza ubu uretse imipaka isanzwe yarashyizweho uburyo bwo gufasha mu gusuzuma Ebola ku byambu bitanu binyuraho abambuka bava muri Kongo bakoresheje amato, naho hari abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi basuzuma niba nta wambuka ugaragaza ibimenyetso bya Ebola. abaturage ariko baragaragaza ko ibyo ari bikeye ugereranyije n'ibikoreshwa, bakagira impungenge rero ko hari abashobora guca ku bidafite bene abo bakozi kandi baranduye Ebola ntibimenyekane hakiri kare.
Ingano z'abo bajya mu mana b'abanyarwanda twebwe ntibatwanduza kandi bahura nabo bakongomana batanapimwe.
Ibyambu bihari ni ibyambu bya hariya mu mana, ibyo byambu rero n'abapima ntibajya bagerayo babandi. Ubwo rero nkashaka ukuntu nyine murabigenza.
Hari n'ahitwa ku isumo ya Mariba, aho hantu bakunda komokwa n'abantu baturutse hakurya cyane. Tukaba dufite impungenge ko baza nyine bakaza bakayitwinjizamo tutabizi. Nyine urumva no kuviriya kugira ngo baza nk'uko babivuga byabagora.
Nubwo kugeza ubu haba mu mujyi wa Bukavu cyangwa se muri teritwari ya Kabare no kwijwi, hamwe mu hakunda kuva Abanyekongo benshi bakoresha bene ibyo byambu binjira muri Rusizi, nta barwayi ba Ebola bari bahagaragara. Abaturage bo barasaba ko mu rwego rwo gukumira aho handi hambukirwa naho hashyirwa abakozi basuzuma Ebola.
Kubera ko tuba dufite ubuhahirane bwinshi n'abakongomani, baraza bazanye isambaza baje guhaha ibijyanye n'imirire nk'ibijumba, mbega buri kimwe cyose bagikurana mu Rwanda. Bikimeze bityo rero tukaba twifuza yuko wenda nka buriya kiriya cyamu murabona niho amakipe menshi atsika, niho bomora isambaza kenshi n'abakongomani niho bazomora, hakaba rero haboneka uburyo bwihuse cyangwa se badufasha naho wenda hakaboneka uburyo bajya bapima abo bakongomani.
N'ibindi inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko bigoranye hagendewe ku miterere y'aka karere ka Rusizi, bugasaba abo baturage gukoresha ibyambu byashyizweho bene abo bakozi mu rwego rwo kwirinda no kurinda imiryango yabo. Bwana Emmanuel Nsigaye ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Hafi imirenge yose y'akarere ka Rusizi ikora ku mipaka, bivuze ko ntabwo aho umuturage wose abasha kwambukira, ariko twabasha kubona uburyo bwo kwashyira uburyo bwo gusuzuma twifashisha aba baganga nk'uko tubikora ahangaha. Niyo mpamvu twagiye dusigaza bya byambu koko dushobora kuba twakurikirana tukamenya ko umuturage winjiye wese yasuzumwe Ebola. Ni nayo mpamvu tunakangwa n'abaturage gukoresha nyine ibyo byambu n'imipaka nayo yemewe nk'Urusizi rwa mbere cyangwa se urwa kabiri duhana na Kongo, ariko ibindi byambu byo biba ari byinshi cyane ku buryo tutahitwa abasha kwashyira uburyo bwo gusuzuma.
Imibare y'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko ibyambu bitanu byambukiraho amato ava cyangwa ajya muri Kongo binyuraho abarenga 1,000 buri munsi. Aho akaba ari naho hashyizwe abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi basuzuma niba nta ugaragaza ibimenyetso bya Ebola wakwambuka. Impungenge ku batuye mu mirenge ihana imbibi na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ariko ni uko bambukira ku bindi byambu bidafite abo bakozi bashobora kuba barenga uwo mubare. Inzego z'ubutegetsi zikizeza ko zigiye gukora indi nyigo akarebwa niba hari ibindi byambu byakongerwa kuri ibyo bitanu nabyo bigashyirwaho abasuzuma Ebola. Temisokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugiye imirongo ya FM mutanze mutwumvira ko niba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu 31 mu mpera z'indwi irangiye muri leta za Texas na Ohio ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, inzego z'umutekano za Amerika zemeje ubwa mbere ko ari terabwoba ry'imbere mu gihugu. Mu kiganiro na Thomas Gamirindi, Professor Athanase Gahungu arasobanura abo zikeka ko aribo bakora iryo terabwoba. Professor Gahungu yigisha muri kaminuza yitwa Chicago State University muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Iterabwoba rirakomeye kandi riva kuburi kurabaza mu byerekeye politiki. Bamwe bashobora guca bavuga yuko ari cyane cyane abazungu bagitera, abandi bakavuga yuko ari aba bantu bose bafite icyabashabuje mu byerekeye politiki yino muri kino gihugu, ariko cyane cyane n'abantu bashabujwe cyane bashobora mbere kuba bariko bararaba aho abakuru umukuru w'igihugu n'abamu abo bakorana ingene bavuga abantu baje bava mu bindi bihugu cyane cyane mu bihugu by'abamizirima, mu bihugu by'abantu bo muri Amerika y'Epfo, bakaba rero abo bantu bakurikiza ibyo bumva bariko bavuga bariko bariyamamaza bati rero umuperezida wacu ko ari byo avuga reka nako tubikurikize.
Ariko muri mwijambo amaze kugeza ku gihugu mu kanya gashize nawe yavuze ati igihugu gikwiye kwamagana abazungu babaheza nguni white supremacy n'ubwambere nabyo abivuze
n'ubwambere abivuze ariko urabona nkuko tumaze iminsi tubibona yo bivuga akaheza akabandanya ejo mu gitondo ntazabe yahinduye ngo asubire kwandika ayandi majambo mabi muri bimwe bita Twitter agize amazi iminsi agira ahandi ho yobikurikiza kumbure tuba twagize Imana akaba yaronse mu bantu bakorana bakuru abashobora kumuhanura bati ibyo bintu wama wandika bihebe kumwe mu minsi heze bayandika ngo abo bantu bo muri za bariko baragira ibyo bintu ngo ni ukubafata umuntu akabarasa urabona ibyo bica bituma abantu babiraba hariho n'irindi jambo yigeze gukoresha muri iyi minsi avuga ngo abo bantu ngo n'abantu baje gutera muri kimwe mu Cyongereza bo kwita invasion cyangwa mu Gifaransa invasion urumva rero nk'ibyo adahejeje kubivuga bizogorana reka twitege yuko kumbure ubukwe ko ari ubwa mbere avuze ati ngo tubigwanye ko no mu majambo rero bizoheza rero biga tukabona impinduro y'amajambo abo bana b'imisore abo bana bashakuye abazungu bagomba kumukurikiza bazece baheba
Profesori Gahungu iyo bavuze iterabwoba bisaba ingamba zindi zo kurwanya ubwicanyi ntabwo ari ubwicanyi busanzwe kuri mwebwe mureba musesengura ibintu mu kuri ubushakashatsi mubona leta kuba yabivuze gutyo ishobora kuba igiye gukora iki
ibyo ishobora gukora biriho ibya mbere ho byari bisanzwe biriho baravuga yuko nkuko banyina Perezida Trump nawe ntiyabivuze yarabibonye abantu bashobora kugenda ahariho hose yaba ndi umuzungu kuza kugura imbunda cyangwa inkoho mu Kirundi bakandeka batarinze kuraba mugabo barabwira uko bugasanga bamwe barabangiye boshobora rero kubuza abantu kugura uko bashatse izo mbunda bagashobora kubwira umuntu ugiye kubigura mari iminsi bariko bararaba ibyo uzi ibyo wandika hanyuma mugabo ikizoguma kigora ni uko nk'ibi bintu abantu bandika bita manifestations abantu bandika biragoye gutora kenshi wamusanga babitora baramaze kubyandika mugabo boheza bakaraba abantu bamaze gukora ibintu bibi abantu bamaze gukora ibintu byo kwicana abantu bagize bagaheza bakabuza abantu kugura izo mbuna kuko warabonye muri iyi minsi abagiye muri Dayton abagiye he kwica abantu baba bafite ibyo bigwanisho biza mbere ibigwanisho by'abasoda hariho n'abandi muri iyi minsi bamaze bafashe bigeze gufata ku bibuga by'indege batwaye bene bya bintu bita amamisayiro byo kurasa indege mu kirere urumva ibyo barashobora kubigira mugabo bizogorana nizo kurinda kuyigira
Profesori Gahungu ndabashimiye cyane
urakoze
imbere ko dusezerana reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru tubashikirije ifaranga ry'Ubushinwa yuwanyi ryatakaje agaciro no musiko wa mbere ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka 11 ivyo ni nyuma yuko Perezida Donald Trump wa Amerika agabishije gushira amatagisi mashasha ku rugero rw'ibice 10% ku bidandazwa by'agaciro k'imiliyari 300 y'amadolari bivuye mu gihugu cy'Ubushinwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda
abantu 42 barishwe abandi babarirwa muri 60 barakomereka mu gitero cy'indege cyagabwe ku mujyi wa Majepfo ya Libya 30 bamerewe nabi iyo guverinoma ya Libya yareze abasirikari bayobowe na Khalifa Haftar kuba aribo bagabye icyo gitero cyezo ku cyumweru mu mujyi wa Morzouk
naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje no musiko wa mbere ko abanyamerika bategerezwa kwiyamiriza urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba hamwe no kutihanganira abo mudasanga ivyiyumviro ivyo ni nyuma yuko abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu 31 mu gitero cabereye muri leta zibiri Texas na Ohio
urukiko rwa Nigeria uyu munsi kuwa mbere rwemeye ingwate y'umuyobozi w'abashiite n'umugore we kugira ngo babashe kujya kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde Ibrahim Zakzaki washinze umuvoma cy'Isilamu hishyikiye Iran muri Nigeria hamwe n'umugore we barafunze kuva batabwa muri yombi mu kwezi kwa 12 umwaka 2015
Amakuru rero n'ibiganiro twa twafitiye kuri isaha bigarukiye ngaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimire Pierre Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, Fatuma Arimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro, uwihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoma ari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimire cyane rero mwese kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Mugire ibihe byiza, umugoroba mwiza kuri mwese. Muze kwitabira ibindi biganiro bya radio yanyu. Tubifurije rero gukomeza kugubwa neza iwanyu no mu banyu.